Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira kuri Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi. Ku rubuga rwa internet ni VOA radio yacu, naho ku rubuga rwa internet nako mbabarire ni radio yacu VOA wewewe akadomo radio yacu VOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Neje niya mukankusu basuhuza kandi mbayikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ndi kumwe kandi na mugenzi wanje
Fidel Niyongabo nanje ndabaramukije.
Ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nkuru kwavo bavana mu kiraro bajyana mu kindi ku mutungo we. Imitungo yacu nta nkunga ya leta iriho.
Nizo nzu batubwira batujyanamo twebwe tuzifata nk'ibiraro by'inkoko.
Aba rero ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Gasabo mu nkengero z'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali binubira kuba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanze kwakira ikirego cyabo cyerekeye kwimurirwa ahandi hantu.
Martin Fayulu yarangije mu kibanza cya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Congo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Yasavye ko haba ayandi matora mu kiringo cy'amezi atandatu ni mwikete yandikiye abategetsi bari mu nama y'umuryango w'ibihugu bya Afrika ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia.
Karen Basse, umudepite uyobora akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga kuri Afurika, ubuzima rusange, uburengerazuba, uburenganzira bwa muntu muri rusange n'imiryango mpuzamahanga muri Kongere y'Amerika, yavuze ko ahakwiye gushyirwa ingufu ari ukumenya igitera Abanyafurika kuba impunzi no kuva mu byabo imbere mu bihugu byabo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagirije n'umuswa wa mbere abademokrate batavuga rumwe nawe ku biganiro byahagaze ku migambi ijyanye n'abimukira. Izi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ku mukanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na Deni Yongabo hamwe na mugenzi wanje Eugene Mukankusi. Duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Donald Trump perezida waho yagirije uno musko wa mbere abademokrate batavuga rumwe nawe ku biganiro vyahagaze ku migambi janye n'abimukira. Ivyo ni mu gihe abashinga amateka n'abakenguza amateka bariko bagerageza gutuma imirimo imwe imwe ya leta idasubira kugara. Perezida Trump avuga ko abademokrate badashaka ko batamumvuto canke ngo basubize inyuma abanyamahanga b'inkozi z'ikibi. Avuga ko ari ibintu bishashira abademokrate basavye mu gihe kutumvikana kwa mbere kwari gushimikiye ku miliyaridi zitanu n'imiliyoni amajanindwi y'amadolari Perezida Trump yari yasavye kugira akoreshwe mu kubaka uruhome ku rubibi rwa Amerika ihana na Mexique. Ibiganiro vya muri iki gihe vyananiranye kubera kigoro k'abademokrate kuko gabanya igitigiri c'abimukira batagira ibipapuro bahagarikwa ku butaka bwa Amerika hatari ku rubibe bashobora gupfungwa n'abategetsi bajejwe binjira n'abasohoka mu gihugu. Abademokrate bariko bagerageza kugabanya uburyo bavuga ko bukabije bwo gutamumvuto abimukira bukoreshwa na leta ya Perezida Trump.
Turacyari na ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Karen Basse, umudepite uyobora akanama gashinzwe ububanyi n'amahanga kuri Afurika, ubuzima rusange, uburenganzira bwa muntu muri rusange n'imiryango mpuzamahanga muri Kongere y'Amerika, yavuze ko ahakwiye gushyirwa ingufu hari ukumenya igitera Abanyafurika kuba impunzi no kuva mu byabo imbere mu bihugu byabo. Ubushyamirane mu by'ukuri ni kimwe muri izo mpamvu zibitera. Bityo izo mpagarara zikemutse rubanda yakumva idakeneye guhunga. Icyo ni kimwe mu bisubizo Madame Basse yahaye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Batty mu kiganiro bagiranye. Yamubwiye ko indi mpamvu ituma abaturage bata izabo ifitanye isano n'ihindagurika ry'ibihe. Madame Basse yoboye ihuriro ry'abadepite n'abasenateri babirabura yavuze ko anafite impungenge ku byerekeye uburyo impunzi z'Abanyafurika zifatwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impunzi z'Abanyafurika bakomoka muri Somalia, Sudani na Sudani y'Epfo ndetse no muri Liberia babonye icyangombwa cy'agateganyo kibaha uburenganzira bwo kuba no gukora muri Amerika. Madame Basse avuga ko cyakora ko afite ubwoba ko urwo ruhushya rushobora kuzahura n'ibibazo kuri ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump.
Kuhindi nguru yerekeye Afrika Martin Fayulu yarangije mu kibanza cha kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sasaje ko haba ayandi matora mu kiringo cy'amezi atandatu. Mwikete yandikiye abategetsi bari mu nama y'umuryango w'ibihugu bya Afrika muri Ethiopia. Fayulu yasubiye kuvuga ko amatora yo mu mwaka uheze yabaye mu busuma. Kete ya Fayulu cyashizwe habona ku munsi wa mbere risigura ko komisiyo y'igihugu ijejwe amatora CENI yaremantanije ivyavuye mu matora yashikirije. Tangaje ko ivyashikirijwe n'abororerezi b'amatora bigenga hamwe n'abandi bakurikirana amatora bo mu runani gwiwe Lamuka n'ibiharuro vy'ivyavuye mu matora vya CENI ubwayo byari bikiri mu ibanga vyashikirijwe itangazamakuru. Fayulu avuga ko vyose vyerekana ko ari we yari yatowe kuba prezida wa Kongo n'ibirenga ibice 60% vy'amajwi. Yasavye ko umuryango w'ibihugu vya Afrika ushiraho umugwi ujejwe gusuzuma ivyavuye mu matora. Inama y'imisi ibiri y'umuryango w'ibihugu vya Afrika yarangije ibikorwa vyayo no musi wa mbere. Iyo nama yaritabwe na Felix Tshisekedi yatowe kuba icegera c'umukuru w'uwo muryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu muri uyu mwaka w'2019.
Tugarutse hano muri Amerika uri mu mwanya wa Minisitiri w'Ingabo by'agateganyo Patrick Shanahan yavuze ko atahawe itegeko na Perezida Donald Trump zo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru Shanahan yavuze ko yagize ati ntabwo natumwe kugabanya umubare w'abasirikare bacu muri Afghanistan. Byari mu ruzinduko yagiriye Kabul kuri uyu wa mbere rutatangajwe mbere y'igihe. Mu cyumweru gishize mu ijambo yagejeje ku Banyamerika, Perezida Donald Trump yongeye kugaruka ku ntambara zo muri Siriya no muri Afghanistan. Yagize ati ibihugu by'ibihangange bimeze neza ntibirwana intambara z'urudaca. Yabwiye imbaga yari muteze amatwi ko abadiplomate ba Amerika bageze kuri byinshi mu mishyikirano y'amahoro y'igihugu cya Afghanistan. Kurundi ruhande, Minisitiri w'Ingabo by'agateganyo Patrick Shanahan yavuze kuri uyu wa mbere ko umubare w'abasirikare ba Amerika bazaguma muri Afghanistan uzafatwaho icyemezo binyuze mu bufatanye no mu bushishozi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi izakomeza amaperereza ku iyicwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi byavuzwe na sekretari wa Departement ya Leta muri Amerika Mike Pompeo. Yagize ati Amerika ntawe izakingira ikibaba muri ubwo bwicanyi. Avugira kuri ambasade ya Amerika i Budapest muri Hungaria, Pompeo yavuze ko ubuyobozi bw'i Washington buzakomeza gukora ibikenewe kubirebana n'urupfu rw'agashinyaguro rwa Khashoggi nubwo itariki ntarengwa ya 8 y'ukwezi kwa kabiri yari yatanze ngo Kongere izabe yamenye uwari inyuma y'ubwo bwicanyi imbere ya konsera ya Arabia Saudite Istanbul mu kwezi kwa 10. Khashoggi yakoreraga ikinyamakuru The Washington Post yanditse anenga igikomangoma Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite. Umurambo wa Khashoggi kugeza ubu ntiwari waboneka. Nyuma yo kumara ibyumweru ihakana ko Khashoggi atitiwe muri konsera ya Arabia Saudite, iki gihugu cyageze aho cyemera ko uwo munyamakuru yishwe kandi ko abantu 11 bafashwe mu bijyanye n'ubwo bwicanyi.
Umushikira nganjaje rwo kwivuna abansi bifata kibanza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pat Shanahan murantunga yatangaje no musiko wa mbere ko leta ya Kiislam iri mu bice bitandukanye byo ku isi ivyo mu gihe abagwanyi bashigikiwe na Amerika bariko bakora kugira batuza abagwanyi b'uwo mugwi mu gice cya nyuma kiri mu minwe yabo mu buseruko bwa Siriya. Shanahan yabwiye abamenyesha makuru bari kumwe nawe mu rugendo muri Afghanistan ko ubushobozi bwa leta ya Kiislam butarazimanganywa burundu. Yamaramenyesha ko ingufu za gisirikare z'uwo mugwi zagabanijwe bikomeye cyane.
Mukomeje kumva Radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda. Hayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio y'Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubikomereze mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali yateye utwatsi icyifuzo cy'abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'abunganira abatsindiye cyamunara y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara. ni abasabaga rero ko ikirego gisaba ikirego giteshwa agaciro cyamunara y'uruganda kitakwakirwa. Urukiko rero rwanzuye ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirusa haduhe inkuru irambuye.
Ibi nzego zombi zibihakana itangazamakuru nyuma y'igihe humvikana babura babo bakavuga ko batazi irengero ryabo, ariko nyuma bikazagaragara ko bari mu maboko y'inzego z'umutekano ku byaha ziba zibakurikiranyeho. Uretse babura babo n'abafashwe iyo bageze imbere y'ubucamanza bakunze kumvikana batunga gatoki inzego z'umutekano bavuga ko zibafata zikajya kubafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Benshi mu bakunze kumvikana mu nkiko z'u Rwanda n'abavuga ko bafatwa bakajyanwa gufungirwa mu nzu z'imbohe zitazwi bakahamara n'igihe bavuga ko bakorerwa iyicarubozo. Ahazwi nko kwa Gacinya mu mujyi wa Kigali ari mu hakunze kugaruka mu magambo y'abavuga ko bafungirwa hatazwi binyuranije n'amategeko. Mu kiganiro urukiko rw'ikirenga rwagiranye n'abanyamakuru mu cyumweru rwahariye kurwanya ruswa mu nkiko, abanyamakuru babajije kuri iyi ngingo y'ifunga rinyuranije n'amategeko. N'amakuru umuyobozi mukuru wa polisi wungirije ushinzwe ubuyobozi n'abakozi DIGP Juvenal Marizamunda yahakanye yivuye inyuma.
Igihugu cyacu kigendera ku mategeko, ntabwo dushobora kwemera ko hagira ahantu hatazwi hafungirwa abantu. Nta n'ahari ahantu hatazwi se uwo utahazi wavuga ko ahari hate kandi utahazi? Ntabwo haba hazwi nyirwo ntabyantangaza uzi uti hari ahantu hatazwi hafungirwa abantu hanyuma ukavuga ko hazwi. Igihugu cyacu kigendera ku mategeko, nta hantu hatazwi hafungirwa abantu, nta n'ahateganywa kuzabaho, nta n'ahigeze habaho.
Kuri Bwana Jean Bosco Mutanga n'ukuriye urwego rw'ubushinjacyaha, nawe aravuga ko ibyo gufunga abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko bitariho, kandi ko n'abanyarwanda baramuka bafunzwe binyuranije n'amategeko bagombye kubiregera.
Umunyarwanda afite uburenganzira bwo gukurikiranwa ari hanze, ariko niba nafunze amategeko akubahiriza. Gufungirwa ahantu hatazwi ntabwo ntekereza ko ari ahantu haba hatazwi, haba hahari. Biramutse bihari, ndabigira mbibutse ko itegeko riteganya yuko umuntu wese wafunze umuntu mu buryo bunyuranije n'amategeko ashobora kuregwa ku mucamanza agafata icyemezo cyo kumuhana.
Izi mpande zombi ziravuga ibi mu gihe urugero rwa vuba mu mpera z'umwaka ushize 2018 umunyamakuru Bwana Focus Ndayizera na bagenzi be bareganwa ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba hashize iminsi bitazwaho baherereye n'imiryango yabivuga ko itahazi. Aho bagaragarije Bwana Focus Ndayizera itangazamakuru ryabajije impamvu urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutari rwaremeye ko rumufite. Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego ati:
"Ibyaha by'iterabwoba ntabwo bikurikiranwa nk'ibindi byaha. Itegeko riteganya igihe agomba kumara mu iperereza ry'ibanze, hari n'uburyo bikurikiranwa butandukanye n'ibindi byaha bisanzwe. Byari ngombwa yuko iperereza rikorwa kandi rigakorwa mu mutuzo, rigakorwa mu buryo nta wundi muntu rivangira, ari nayo mpamvu igihe kigeze tukamubagaragariza."
Mu bindi byagarutsweho muri iki kiganiro n'abanyamakuru ni ikibazo cy'ibizamini bipimwa ku mirambo n'abaganga hagamijwe kumenya icyateye urupfu, ibi bizwi nka autopsy. Kugeza ubu mu rukiko rukuru mu Rwanda harimo abanyamategeko bavuga ko ibizamini bipima byifashishwa n'ubushinjacyaha mu nkiko nk'ibimenyetso bitari byo kwizerwa, kuko ngo mu Rwanda nta nzobere n'imwe yabyigiye. Bwana Mutanga n'ukuriye urwego rw'ubushinjacyaha yatubwiye ko inzobere z'abaganga zishobora gupima umurambo zigatahura icyateye urupfu mu Rwanda zihari.
Ariko ndatekereza ko dufite inzobere kuba zihagije, wenda byo zaba zidahagije atunga inzobere zo gupima imirambo. Ikeza ko tuzifite ko dukoresha amaraporo avuye kwa muganga kandi akozwe n'inzobere.
Madame Kayitesi Zayinabu Sylvie, Vice Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, we akavuga ko abaganga bahari bafite ubushobozi bwo gukora ibizamini by'ibanze.
Wende cyaba kidahari ni ubushakashatsi bwimbitse binashingiye no ku bikoresho bikoreshwa ushaka kutabona hano. Ariko iyo byabaye ngombwa, iriya serivisi ishinzwe gucukumbura ibijyanye n'ibimenyetso hari n'igihe bishobora koherezwa hanze, ku buryo tutavuga ngo byacitse, nta nzobere dufite, nta bikoresho dufite. Iby'ibanze biba bihari ku buryo umucamanza ashobora kubona icyo aheraho, cyane cyane iyo agomba kwifatanya n'ibindi bimenyetso.
Iyi ni ingingo igiteje impaka ndende mu rukiko byateye umucamanza mu rukiko rukuru gutumiza Bwana Emmanuel Rudakemwa ukuriye urugaga rw'abaganga agamije kumenya koko niba nta nzobere yabyigiye yabasha gukora ubucukumbuzi bwimbitse ngo itahure icyateye urupfu. Abanyamategeko bagakomeza kwibaza bati niba ubushinjacyaha bwemeza ko izo nzobere zihari zikaba zitazwi n'urugaga zaba zikorera he zikora zite. Ni mu rubanza bwana Drewek Mugisha aregwamo kwica n'izo umugore we. Ukuriye urugaga rw'abaganga mu Rwanda yabwiye umucamanza ko nta nzobere yabyigiye yashobora gupima umurambo igatahura inkomoko y'urupfu. Kuri wahubwa agasaba ko hakorwa ubuvugizi kugira ngo abo bantu babashe kuboneka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Moto babarire iyo nkuru uko twari twayivuze ni yerekeye itabwa muri yombi mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iyo nkuru rero mugejweho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Turacyari mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rumaze gutangaza ko ikirego cyatanzwe n'abaturage bo muri Kigali mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu itatu ka Ngondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'umudugudu wa Kibiraro nta shingiro gifite. Uyu mwanzuro rero wasomwe mu rukiko, hari abaturage barenga ijana batanze ikirego. Hanze y'urukiko batangaje ko nta muntu n'umwe uzabakura mu byabo. Mugenzi wacu Asumutakaboyi aba inkuru irambuye.
Birababaje, ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nk'urukwavu bavana mu kiraro bajyana mu kindi ku mutungo we.
Ndababaye cyane, ubu tuba twatakaje umwanya, ababyeyi rero uko tungana, kubera ko turicara ugatekereza ko nta muntu akubwira ngo akukuye mu byaha ufite abana, nta handi hantu umuntu ategeganya kuvuga ngo azashaka ubushobozi, ukibaza mu by'ukuri ko bizagenda.
Ibi ni bimwe mu byo abaturage batangaje nyuma y'aho umucamanza babwiye ko ikirego cyabo nta shingiro gifite. Umucamanza yavuze ko zimwe mu nzitizi zari zatanzwe n'akarere ka Gasabo mu iburanisha zirimo ko abarega bose batatanze igarama kandi buri wese yararegeyiraga umutungo we, ndetse ko abarega bose batabanje gutakambira urwego rwisumbuye. Umucamanza yavuze ko abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama bananiwe kumvikana n'akarere ka Gasabo kifuzaga kubimura aho batuye bakajyanwa mu mazu y'amagorofa bubakiwe mu karere ka Kicukiro, ko nyuma yo kutumvikana bagombaga kubanza gutakambira umujyi wa Kigali nk'urwego rukuriye akarere ka Gasabo aho guhita bagana inkiko. Izi mpamvu zikaba zatumye urukiko rwanzura ko ikirego cy'aba baturage kitakiriwe, ibintu abaturage basanga ari nko kubahima.
None ni gute niba twaratakambiye umujyi wa Kigali turi kumwe amaso ku maso, twamara kujyana aho bakiyambaza Minaroc ikaza kudutera ubwoba tukabyanga tukanabanisha kwisubira ku cyemezo gihari bafashe? Niye mpamvu abo ngo ntago twatakambye,
ariko kuko twebwe turegera indishyi ikwiye mu mafaranga bo baduha amazu, dusangiye inyungu yo kwimukira mu mazu cyangwa guhabwa amafaranga. Icyo cyatumaga tugomba gutanga igaramimwe. Ibi ngibi ndabibona nko kudusirageza. Ntabwo ushobora gufata umuntu ngo umwimure nk'urukwavu bavana mu kiraro bajyana mu kindi ku mutungo we. Imitungo yacu nta nkunga ya leta iriho.
Nizo nzu batubwira batujyanamo twebwe tuzifata nk'ibiraro by'inkoko. Ibi bigenze gutya ntabwo twakwiheba, kandi turacyafite n'ubutaka bwacu, umutungo wacu turacyawufite. Umunyarwanda ushaje aciye umugani ngo bujye gutya bwitwa ejo.
Nubwo abaturage batazi icyo bagiye gukurikizaho kuko abanyamategeko babo batari baje ku isomwa ry'urubanza ngo batangaze undi mwanzuro ugiye gufatwa, batangarije Radio Ijwi rya Amerika ko gahunda bahuriyeho ari uko batazimuka ku butaka bwabo.
Wa inzu nzayigumamo mpaka kuko nta hantu bankura banja. Ntabwo afata umuntu w'umugabo ngo mujyane muri kontineri shambureti idafite icyumba ngo ngiye kuyibamo. Bari kutugorera ubusa, ubutaka ni ubwacu, nibataduha amafaranga ntabwo tuzahava kuko ni iwacu. Ariko Imana izaturenganura, ariko bamenye ntabwo tuzahimuka, ni iwacu hariya. Ni ukunyica rwose zabanyicira hariya ntuye, ntabwo nzahava. Babimenye ntabwo tuzahava. Niyo bazana imodoka bazadutsindagiriremo ntabwo tuzaba ari umuryango wacu, ibyo bakora byose.
Kuyimuka ko ntituzahimuka, twarabyemeye rwose, ni umwanzuro twafashe nk'abaturage, nta muntu ushobora kutwambura ku gitugu.
Gahunda yo kwimura imiryango igera ku 1600 barizwa mu midugudu itatu, ka Ngondo ya mbere n'iya kabiri, ndetse n'umudugudu wa Kibiraro yose yubatse mu kagari ka Nyarutarama igiye kumara imyaka ibiri. Abaturage bavuga ko badashaka ingurane z'amazu, ahubwo bifuza ko bahabwa amafaranga akwiriye bakimukira ahandi bashaka. Kareka Gasabo nako kakavuga ko abaturage bubakiwe amazu meza mu rwego rwo kwanga ko bahabwa amafaranga bakajya gutera akajagari ahandi bazimukira. Icyo abaturage bagiye gukomeza gukora ngo bazakimenya nyuma bamaze kuvugana n'ababunganira mu mategeko. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti banywanyi, namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 Radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Burundi bamwe mu bashinga amateka bemeza ko bagabo bidogera ibwirizwa rikingira mabi afatiye ku gitsina ko rikingira abakenyezi gusa mu gihe ryategerezwa gukingira kila muntu wese ivyo vyashikijwe mu gihe mu nama ashinga amateka ujejwe ibibazo bifatiye ku gitsina bari kushikiriza icegeranyo cuko wasanze iryo bwirizwa ryubahirizwa mu gihugu mushikiranganje wagateka ka muntu gushigikirana n'iterambere ridakumira avuga ko iryo tegeko rikingira abantu bose ariko ivyo bivugwa kuko amabi menshi akoregwa abakenyezi ngo nabigeme ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana
Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe ibijanye n'imibano n'ibibazo bifatiye ku gitsina mu ngendo wagize mu ntara 8 muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi mu kuraba ingene ibwirizwa harijanye no gukinga hamwe no guhanama bafatiye ku gitsina byubahirizwa inyuma y'imyaka irenga 2 ritewe ku mukono uyu mugwi wemeza ko iryo bwirizwa ryafashije bikomeye naho hari imigwi y'abantu ibona ko yakumiriwe Adolphe Banyikwarongo uyu mugwi atanga karorero k'abagabo
mbega ko bamwe mu bagabo bidoga bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi hacyo mubivuga ko kuje n'abagabo
Umushikiranganje wagateka ka muntu gushigikirana n'iterambere ridakumira kuri ico kibazo yemeza kwiryo bwirizwa ritaje gucinyiza igitsina gabo ariko ryaje mu ntumbero yo gutsimbataza gateka kazi na muntu Martino ni vy'abanda rongoye ubwo bushikiranganje yemeza ko abagabo bavuga ivyo kuko babona ko amabi menshi akoregwe igitsina gore
Ijanye nuko abagabo bidoba ko bavuga ko iri bwirizwa rikingira hanini umukenyezi ariko tegeko rikingira rikongera ligahasha amabi afatiye ku gitsina ndetse rikanafasha uwayakorewe aho ntibisobanura ko uwo rikingira ari umukenyezi canke ari umugabo abo bagabo babivuga byo babiva kukuntu abakorerwa mabi afatiye ku gitsina bagizwe ahanini n'abagore n'abigeme hafi 80% y'ayo mabi usanga yakorewe abapasoni n'abigeme cyavyumvikana ari yuko abahanwa bagize ico caha kenshi ugasanga n'abagabo n'abahungu
Uwundi mugwe washikirijwe nk'udakomwa ko mwahani iryo bwirizwa ni abari mu idini ry'abayisilamu aho umushinga mateka Adolphe Banyikwa yibaza ko abo bari muri iryo dini bategerezwa kubahiriza iryo bwirizwa mu gihe barekurirwa kurongora abagore benshi
Mbega abenegihugu bari mu idini rya Isilamu bo bafatwa n'iri bwirizwa ko tubona abashehe babandanya baraganisha abagabo umugore arenze umwe kubera iki rifata bamwe
Aleka abana Icegera cambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka yararongoye ibikorwa by'inama nshinga mateka yemeje ko amategeko y'igihugu asumba aya madini agatondwasa akavuga ko iryo bwirizwa byubahirizwa n'abarundi bose
Nta dini uburundi bwegamiye itegeko ry'igihugu riba ari igihugu ibindi byo mu madini uko bo bigira kose babwiza kwisunga amategeko y'igihugu
Eka n'umujikiranganje rero gateka ka muntu avuga ko abari mu idini rya Islam ari abarundi nk'abandi Nivyo abandi nahashira imbere ibiganiro yemeze ko umukenyezi yemewe ari uwo bayanditswe imbere y'amategeko.
Namaka exceptionnel tusanga abo bakonsene bo banka 0.001%. Mugatuzo datuganira nabashe. Kizwi cyoco nuko abarenza amategeko kandi administration n'ubutungane uza kumukurikirana kuko ariko arakora ibitari byo. Dyo kuci imbere y'idini n'ivyo twanabayemwo n'abaje bahunguka bavuye muri Tanzania. Babaraganye imbere y'amadini muri Tanzania n'ibindi bihugu bimwe musanga kudagana imbere y'idini ni nka itasi biri ubuhejeje. Mugiye wacu siko bimeze. Utiza guci imbere y'amategeko ya leta kugira wemererwe. Umukenyezi rero nazo waci imbere ya chef twebwe amategeko y'igihugu amufata nkuko azo ari muri inyo libre kandi azo mufata.
Kimwe mu byaha bifatiye ku gitsina gikunda kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi n'abantu babura ubuzima kubera ayo mabi mu mwaka wa 2018 abagore 54 n'abagabo 46 nibo bamenyekanye ko bapfuye bivuye ku mabafatiye ku gitsina nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'agateka ka muntu n'iterambere ridakumira I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze rema kuri iyo nkuru naho muri Kenya ingaruka mbi zitangwe kwibonekeza mu gihugu inyuma y'indwi abaforoma n'abaforomakazi bo mu ntara 14 zigize kuri 47 zigize ico gihugu bari muri yegere muri indwi urunani rw'abaforoma n'abaforomakazi ruvuga ko rugiye guhagarika akazi muzindi ntara zitanu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje uri Kaneza ari Nairobi, akaba ari we yaduteguriye inkuru.
Alex Otaro afite akana kiwe kagahungu ku maceri. Yaraje kukavuza kuri imwe mu bitaro vya leta binini cyane ku mugwa mukuru Nairobi vyitwa Mbagathi. Ariko asubiye inyuma atakiriwe kubera abaforoma n'abaforomakazi bamaze indwi yose muri yegere yegere.
Nimeleta mtoto wangu
mpaka. Nazanye umwana wanje uyu munsi kugira avurwe n'abaganga. Ariko bambwiye ko atana kimwe bari mu mukorere kuko atakintu na kimwe gikorwa atabaforomakazi. Nta kundi turi bugire kuko ntitwishoboye. Dusubiye muhira gushika iyo yegere yegere iheze. Eka n'umu mfasoni yaraje kugirisha ibipimo vya nyuma vy'imbanyi yiwe niko kuko yabuzisha fatana icareka.
Nona kama mimi nilikuwa nakuja kliniki yangu ya
Nona nkanje nanyenge kugirisha ibipimo vya nyuma kuko nzibaruka muri uku kwezi. Aha narengewe kuko ibindi bipimo byose nabikoreye hano kandi bituma mpangayika kuko n'umwana wanje wa mbere sinzi ico ndi bukorepe sinzi kizoba n'ukuri. Ndiyumvira nje ku bitaro vya Kenyatta canke naho ntangure bushasha bigenga. No mukenyezi wundi byamubaye ko ntavyo yari iteze.
Nimekuja hapa like 30 minutes ago. Nimeka hapo without
any. Najengaha haraheza nk'iminota 30 ndahicara ataga kacira mu baforoma. Ntitwanabwiwe ko atakiriko kirakorwa. Inyuma y'iminota 15 niho twabwirwa ko atabikorwa byo kuvura biriko biraba. Ubu rero ntegerezwa gusubira imuhira.
So I had to go back to the house.
Bamwe mu bagwayi nk'uwo mutama bo basa n'abarengewe. Niba futwe mu kazi amahera n'umushaha ni iki gifise agaciro hagati y'amafaranga n'amagara y'umuntu? Umuntu ashirwa imbere amahera mu nyuma kuko umuntu niwe ayarondera. Umushinganje w'abakozi n'akazi muri Kenya ukuri yatani washira imbere ibiganiro kugira ngo yegeregere ihagarare.
The parties will be asked to nominate equal number of
impande zose zizosabwa gutora ibitigiri bingana abantu batanu batanu canke barenga baziserukira nahabo kuganira no kumvikana no gutahura ko amategeko asaba urwandiko rw'ibisabwa n'ivyiyemejwe. Ubu rero ku ruhande rw'abaforoma n'abaforomakazi mu runani rwabo nirwo ruzotubwira ingorane.
What are the issues?
Ariko Seth Panyako umukuru nani rw'abaforoma n'abaforomakazi muri Kenya sigura kwiyegeregera izokomeza gushika baronkejwe ivyo basaba.
Mkomo upo, hakuna kurudi nyuma, na wakitaka mazungumzo?
Yegere yegere iliho na gusubiri nyuma. Ni baba wake na ibiganiro umushikiranganji wa kazi naje mu ntari mwimwe baganire n'abanywanyi natanze ububasha. Aha Nairobi ibiganiro vyo habera nibihuza umushikiranganji bw'amagara y'abantu n'igisata ca leta nkuru. Aba baforoma n'abaforoma kazi barashigikiwe kandi na bamwe mu bashinga amateka nka Johnson Sakaja.
Ukiangalia kwa counties mbalimbali budget ya ofisi ya governor ya entertainment
uravye mu ntara zimwe zimwe amahera y'ukwinezereza y'abakuru bazo arenga muri yaridi. Harabandi bagura amamiliyoni arenga 9 amazu y'ukubamwo. Ariko kugira ngo umuforoma asubire ku kazi ngo umunyagihugu asanzwe avurwe bisaba imiliyoni 20 gusa. Abakuru b'intara bakaba intambamye mbega hageze inyungu zabo ko batabaye intambamye. Usanga amafaranga yo kunywa icyayi gusa ku mukuru w'intara ari 300,000 by'amashiringi. Ibyo ntibibereye na gato. Kuva ku munsi wa mbere w'indwiheze yoyegeregere yari kibera mu ntara 11 kuri 47 zigize Kenya. Muri indwi dutanguye naho abaforoma n'abaforomakazi bo mu ntara zindi zitanu batangaje ko nabo nyene bagiye gushyira hasi amataburiya kugira ngo bifatanye na bagenzi babo. Muri uku kwezi biboneka ku rwego rw'abaforoma n'abaforomakazi muri Kenya rwazikenyeye kugira ngo rugondoze leta kubaronsa ibyo bemeranije mu mwaka w'2017. Navyo nibirarane byo kumishahara yabo, amafaranga y'inshumbusho ku bahura n'amasanganya mu kazi hamwe no kuduzwa mapete mu kazi. Kwigenekerezo rya 18 ku kwezi nyene abakorera mu ntara za Nakuru, Siaya, Muranga na Busia nabo nyene bamaze kugabisha ko batazosubira guhonyoza ikirenge mu mavuriro n'ibitaro gushika batunganirijwe. Muri rusangi ntara 25 kuri 47 zigize Kenya nizabaforoma n'abaforomakazi bamaze kumenyesha ko muri uku kwezi bazogira yegere kugira ngo basubwereze abakuru bazo na leta ya Kenya kubarenganura. Iruhande yabo kandi hari n'abakorera mu biro by'umushikanganje w'amagara y'abantu bavuze ko kwazohagarika kazi co kimwe n'abako bitaro vya Madari bivura abagendana ubumuga bw'ingwara zo mu mutwe kuva mwaka w'ihumbi 2017 habaye amasezerano hagati ya leta ya Kenya abakuru b'intara n'urwego rw'abaforoma n'abaforoma kazi muri ico gihugu intara zitatu zonyene arizo Mombasa Migori na Machakos nizo zimaze gushira mu ngiro izo bemeranije eroje urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Roje urakoze akaba no kuri inkuru dusoreje ibiganiro byacu mu twihanganire ibyuma bya dutengushye mu kanya inkuru twari tubabwiye ntitwayibagezaho ni yerekeye urukiko rw'ibanze rwa Kakira mu mujyi wa Kigali rwateye itwatsi icyifuzo cy'abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'abunganira abatsindiye cyamunara y'uruganda rw'itabi rwa Rwigara basaba rero ko iyo inkuru muraza kuyumva mu gitondo turabaye